iyi mukomeje gutega amatwi ni Radio Ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti zacu muduteze amatwi tunabaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma uyoboye ibiganiro muri iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, nyuma ibivugwa mu karere turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara kibanda mu makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi. Abantu bashinjwa kugira uruhare mu ihirikwa ry'ubutegetsi mu Burundi baherutse gufatirwa icyemezo cyo kwakwa imitungo bahawe iminsi 15 yo kujurira kuva ejo kuwa gatanu. Icyo cyemezo cyatangajwe n'umushinjacyaha mukuru wa Repubulika y'u Burundi. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru, Sylvestre Nyandwi yasabye ko abantu bareka kugereranya icyo cyemezo n'ibyabaye mu mwaka w'1972. Mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza uri mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya yaduteguriye inkuru ikurikira.
Atangaza ingingo shasha imbere y'abamenyesha makuru, umushikiriza amanza akizigenza wa Repubulika yavuze ko yabitewe n'ibihuha n'ibinyoma bigize iminsi bikwiragizwa mu banyagihugu no mu makungu ku bijanye n'ingingo urwego rwiwe hamwe na sentare ntayinyuzwa zafashe ku magenekerezo ya 9 na 13 ukwezi. Yagiriye akasigura icyamutumye kwegurira leta amatungo y'abagirizwa ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu 2015.
Ubwa mbere ni ukugira ngo amatungo y'abakurikiranwa kuba baragize uruhara mu migumuko no kugerageza gutembagaza inzego zatowe muri 2015 tanu bahunze igihugu ntagume abandanya akoreshwa mu guhungabanya umutekano w'igihugu cacu. Ubugira kabiri no kugira ngo igihe cyo gushumbusha abononewe ivyabo abakurikiranwa nibakubitwa intahe mu gahanga bazoronke indishi, na cyane cyane ko ubushikiriza manza bumaze kumenya ko hari amayeri yo kugerageza kunyuruza amatungo ariko arakorwa n'abakurikiranwa bafashijwe n'abantu bamwe bamwe. Ubwa nyuma ingingo yafashwe mu ntumbero yo ingira amatungo yabamwe bamwe mu bahunze basitse ameze nka yahebwe kandi ashobora kuba arafasha mu iterambere ry'igihugu.
Naho yamaze kubacirira urubanza bahamagarira kunguruza.
Nkabambone heyo nakaryo kugira mbwire abegwa bose n'ingingo zafashwe ko bafise uburenganzira bwo kuzungururiza kubazifashe aho imwe yose izokwigwa ukwayo. Bakaba bahawe ikiringo cy'iminsi 15 kuva uno munsi igenekerezo rya 31 rusama 2019 kugira ngo bashikirize babakiye kuri izo ngingo.
Iri tangazo ryo mushikiriza amanza akizigenza ryasomwe na Maitre Janvier Bigirimana maze abwira Ijwi rya Amerika uko aribona nk'umunyamategeko.
Nagomba nibuse yuko umushikiriza amanza mukuru wa Repubulika mu manza zijanye n'ibyaha aba ari umuburanyi mu bandi, nivyumvikane ngene umuburanyi aza gufata ingingo y'ukunyaga n'icacane dufatiye nk'ukuru rubanza rugira kabiri rw'abantu atarubanza baciwe urubanza rukiri mu matohoza. Nivyumvikane ngene mu rubanza aba ari umuburanyi akongera gafata n'ingingo y'ukunyaga ama amaze gufata iyo ngingo y'ukunyaga akaca yongera akavuga ati abantu nafatiye irya ngingo muze muri ruka mu minsi 15 ni igi kibazo cyanyu bunguruze ngo kandi ngo bunguruze ngo kuri uyafashe iyo ngingo. Cya kabiri ntivyumvikana ingene umushikiriza amanza mukuru wa Repubulika nk'umuburanyi kandi mu rugo rubaza rw'ibyaha aza kuvuga yuko ingingo yafashwe n'umukuru wa sentare na inyuzwa boyunguruza ngo mu minsi 15 umuntu akibaza mbega none yabaye umuvugizi wa sentare na inyuzwa canke nk'umuburanyi afise uburenganzira ubuhe bwo kuvuga yuko abantu bafatiwe ingingo na sentare na inyuzwa bo kunguruza ngo mu 15 umva byo byose bica bituma byerekana yuko harimwe kujuragirika kuko bafashe ingingo idahuye n'amategeko. Uno munsi rero byo kunguruza nta mategeko namwe abigenga ahubwo icyari kuba ciza nuko izo ngingo bari kuvuga ko bazifuse.
Nyandwi nawe yanagarutse ku kindi kintu kimaze iminsi kivugwa ku ngingo yafashe kuyigereranya n'ibyabaye inyuma y'ikiza cy'72.
Turemeza neza ko izi ngingo zafashwe ataho zisa n'izafashwe mu mwaka w'1972 kubera ko abafashe ingingo icyo gihe bafatiye ku rubanza rutigeze ruburanishwa mu kunyaga amatungo yabo bavuga ko bagiriza icyaha bayahereza akagwi k'abantu. Ibyo akaba ataho bisa n'ingingo zafashwe muri iyi dosiye. Amatungo yafashwe yashyizwe mu minwe ya leta ikazoba irayakoresha ku neza rusange kandi nta nkeka ko mu rubanza rugiye gushyikirizwa sentare azokwera azosubizwa utwiwe.
Ivyo asigura ntibinyura na gato munyamategeko Bigirimana.
Nibaza yuko yihenda cyane kuko hano nyine bitandukaniye kumbure ni 172 abanyagwa bwa rubwoko bumwe ariko ubuye biraboneka yuko bari ko baranyagwa ariko barakurikiranwa bari mu bwoko bwose harimo abahutu harimo abatusi kizwi nuko izo ngingo 172 bavuga ngo bari ko bafatira bamenja uno munsi naho baba batabita bamenja turazi yuko batavuga rumwe n'ubutegetsi babita abansi b'igihugu za Mujerini n'ayandi mazina Taysoni bisigure yuko atakintu na kimwe gitandukanya 172 n'ivyo uretse yuko ahindutse isura kumbure yabari ko baranyaga 172 watwara yari umutusi anyaga ibintu by'abahutu no munsi dufise umuhutu ariko anyaga iby'abahutu akajaniranya n'iby'abatusi.
Abantu 32 nibo berekewe n'ingingo yo kunyagwa amatungo agashirwa mu minwe ya leta bagizwe n'intwazangabo mu gisirikare n'igipolisi impirimbanyi zo mashirahamwe yigenga abanyepolitike hamwe n'abamenyesha makuru bose bagirizwa kuba baragize uruhara mu myerekano yo kugwanya ikindi kiringo c'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2015 n'iyirwa ry'ubutegetsi ryakurikiye rikaburizwamwo hagati mu kwezi kwa gatanu wa mwaka nyene. Eroje Urika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Na none ku munsi wejo kwa gatanu umucamanza mu rukiko rw'ubujurire mu Rwanda yatangaje ko agiye gukora iperereza kuri gereza ifungiwemo General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barindaga Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ni iperereza rigamije kumenya niba koko abaregwa bafungiye mu kato kabaviramo impamvu nyamukuru zo kubafungura by'agateganyo bakabura n'abari hanze. Eric Bagirubusa yari mu rukiko aratubwira ibindi kuri inkuru.
Koroneli Tom Byabagamba wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagaragaye ku rukiko ari mu mpuzankano n'impeta bya gisirikare. Muramwe retired brigade ya General Frank Rusagara yari mu mpuzankano y'icyatsi ahetse ku rutugu igikapu cy'amadosiye kandi n'amataratara mu maso. Retired Francois Kabayiza wari umushoferi wa General Frank Rusagara nawe yari mu mpuzankano y'icyatsi. Umutekano wari wakajijwe nk'ibisanzwe. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yafashe byiburi minota ibarirwa muri 30 se mu cyemezo ku miburanire y'inzitizi zatanzwe n'impande zombi mu iburanisha riheruka. Abaregwa n'ababunganira bari bahagaze imbere y'umucamanza bakurikiranye icyemezo cye. Ku isonga ubushinjacyaha bwa gisirikare bwari bwatanze inzitizi yo kutakira ubujurire bw'abaregwa kuko ngo babutanze mu mpitagihe. Ubushinjacyaha buvuga ko bakimara gufatirwa ibihano bavuze ko bajuriye mu rukiko gusa batinda gutanga impamvu z'ubujurire mu bunyandiko. Abaregwa bose n'ababunganira bakavuga ko ubujurire bwabo babutangiye ku gihe kandi ko bwubahirije amategeko. Bakavuga kandi ko urukiko rukuru rwa gisirikare rwatinze kubagezaho inyandiko ikubiyeho imikirize y'urubanza bagasaba kwakira ubujurire bwabo. Urukiko rw'ubujurire rwarabisesenguye maze rushingiye ku ngingo z'amategeko ruvuga ko urubanza rukimara gusomwa mu ntangiriro za 2016 abaregwa bahise bajuririra ibihano by'umucamanza. Urukiko rw'ubujurire ruvuga ko n'ubushinjacyaha bwa gisirikare budahakana ko abaregwa bajuriye umucamanza avuga ko abahanga mu mategeko basobanura ko iyo umuntu yavuze ko ajuriye bitaba ngombwa ko agaragaza mu nyandiko impamvu ashingiraho anenga icyemezo ajuririra. Izo n'izindi ngingo yasobanuye n'iz'umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yashingiye hatera utwatsi icyifuzo cy'ubushinjacyaha cyo kutakira ubujurire bwa Colonel Tom Byabagamba na bagenzi be. Abaregwa nabo kandi batanze inzitizi zo gusaba gufungurwa by'agateganyo mu gihe urubanza rutaratangira kuburanishwa mu bujurire. Bisunze ingingo z'amategeko abanyamategeko bunganira abaregwa Maître Valérie Gakunzi wunganira Colonel Tom Byabagamba, Maître Pierre Celestin Buhuru wunganira General Rusagara na Maître Milton Nkuba wunganira Sergeant Kabayiza bavuga ko urubanza rwaba rugeze hose bashobora gusaba gufungurwa by'agateganyo. Abaregwa barangajwe imbere na Colonel Tom Byabagamba muramuwe General Rusagara n'umushoferi we Sergeant Kabayiza bavuga ko bafungiwe mu kato. Akato bavuga ko kabateye uburwayi bukomeye butandukanye bityo ko kubafungura by'agateganyo wababera umwanya mwiza wo guhagarika ku kato no kujya kwivuza. Bakavuga ko biteguye kubahiriza ibyo bategekwa n'urukiko. Ubushinjacyaha bwa gisirikare ariko bwo buvuga ko abaregwa batagombye gusaba urukiko rw'ubujurire gufungurwa by'agateganyo. Bakavuga ko urukiko rw'ubujurire mu gusuzuma iyo nzitizi rwaba rubaye nk'aho ari rwo rwaciye urubanza ku rwego rwa mbere. Ubushinjacyaha bugasanga nabyo nta shingiro bifite. Nibunemera kato n'uburwayi bw'abaregwa. Umucamanza kuri inzitizi yasuzumye ingingo ebyiri. Yasuzumye niba byemewe n'amategeko ko abaregwa basabira gufungurwa by'agateganyo ku rwego rw'ubujurire, maze nabwo yisunze ingingo z'amategeko ibivugwa n'ubushinjacyaha byose abitera utwatsi. avuga ko abaregwa n'ababunganira mu mategeko bafite uburenganzira bwo gusaba gufungurwa by'agateganyo ku rwego rw'ubujurire. Umucamanza ku rwego rw'ubujurire kandi avuga ko hakenewe kumenyekana niba impamvu abaregwa n'ababunganira batanga zumvikana kugira ngo bafungurwe by'agateganyo n'impamvu zirebana naho bavuga bafungiwe mu kato muri gereza ya gisirikare Military Camp Kanombe. Mu gihe urukiko rukuru rwa gisirikare rwafashe icyemezo ko bagomba gufungirwa muri gereza ya gisirikare ku Murindi, kuri zimpamvu urukiko rw'ubujurire ruvuga ko rutahita ruzifataho icyemezo, umucamanza yanzuye ko agomba kubanza gukora iperereza kuri gereza ya gisirikare Kanombe bafungiwemo, akazabona gufata icyemezo ku mpamvu batanga basaba kurekurwa by'agateganyo. Umucamanza yanzuye ko ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu aribwo azakora iperereza, yategetse ko rizakorwa abaregwa n'ubushinjacyaha bahari ku isaha 3 za mu gitondo. Biteganijwe ko ibizava mu iperereza bizagibwaho impaka ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Nubwa mbere hafatwa ibyemezo bigwa mu byifuzo by'abaregwa urubanza rwatangira kuburanishwa. Urubanza rurangiye karakanyamuneza ku baregwa, ababunganira ndetse n'abavandimwe babaregwa. Hamaze iminsi bihwihwiswa ko abaregwa bishoboka ko baba bagiye gufungurwa by'agateganyo. Bamwe mu bavandimwe babo nabo kugeza ubu baragaragaza icyizere ko baba bagiye kongera kubona babo hanze y'igihome nyuma y'imyaka yegera 5 bafunzwe. Colonel Tom Byabagamba wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na muramuwe General Frank Rusagara bahurira ku cyaha cyo kwamamaza nkana impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi. Colonel Tom Byabagamba mu 2016 urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha bine birimo no gusuzugura ibendera ry'igihugu, rumuhanisha gufunga imyaka 21 no kunyagwa impeta za gisirikare. Muramuwe General Frank Rusagara wari mu kiruhuko cy'izabukuru yahanishijwe gufunga imyaka 20, Sergeant François Kabayiza we yahanishijwe gufunga imyaka 5, harabura amezi agera muri 3 ngo igihano cye kirangire. Ibyaha byose barabihakana n'urubanza imwe mu miryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ifite icyicaro muri Amerika yise ko rushingiye ku nyungu za politiki. Wagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tugeza mu mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Bamwe mu banyagihugu baba mu murenge wa Karambi, akarere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda, ntibavuga rumwe n'inzego z'ubuyobozi ku cyemezo cerekeye amatongo. Ubuyobozi buvuga ko ayo matongo ari ya leta, abanyagihugu bakavuga ko basekuruza babo bayahawe n'umwami nabo bakayabasigira. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Themistocle Mutijima aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ikibazo cy'ubwo butaka butavugwaho rumwe cyatangiye mu mwaka w'2011 ubwaho hari hasanzwe hahingwa n'abaturage baje kubwirwa ko ubwo butaka ari ubwa leta, bityo ko bagomba gukuramo ibikorwa byabo maze aho hagahingwa icyayi. Ni nako byaje kugenda kuko imirimo yo kuhatunganya hisi itangira hegurirwa koperative yitwa Kotiga ikorana n'uruganda rwa Gatare mu buhinzi bw'icyayi. Icyakora bahoranye ayo masambu na nubu bo bavuga ko bagabiwe n'umwami nyuma leta ikabanyaga.
Ni ba papa bagiye baduhaye iminani twari tumanye igihe kirekire hatanzwe n'umwami Rudahigwa, ndio wahaye abaturage ngo bagende bajye gukonda bitewe n'inzara ya Rumanura yari iteye. Baraturage barahakonda barahahinga haragenda haranoga bagenda baranatura, nyuma zo ejo bundi cyayi kije ngo ni mu mirima ngo ya leta ngo ntabwo ari mu baturage.
Aburaniraga nyine ya kukivugiza kajya bwite aduhamagaza udutaba twakera kimikeba badatabukwe badusigiye kwebwe tukajyanye nitwe twagatomboye. Barakareba baravuga bati kajya bwite ati mukwiriye kwishyura aba baturage dore iyi mirima ni yabo ko tagangwa rekada ngo tishyure iki, ariko nako gatabo turacyagafite n'impama mungu
mwahere ubwo butaka.
Iyo badatabukwe badusigiye nabo baratubitse baratudusigiye.
Ingano y'ubwo butaka uko bwakabaye nitwashoboye kuyimenya, ariko abaturage barebwa n'iki kibazo bo ni hafi 300 batuye mu tugari dutatu tugize uwo murenge wa Karambi. Abo bavuga ko batahwemye gukurikirana iby'ayo masambu yahoze ari ayabo, ariko hakazamo ibisa n'amananiza.
Hari umumeya wasimbuwe n'uyu nguyu dufite Kamari, yaje mu nama hariya kukivugiza tumubajije iby'ayo masambu yacu ariko tubwira ngo nimugende muzane icyemezo mwahawe n'umwami runaka niho ndabemera ko amasambu ari ayanyu. Turamubaza ese wowe isohokewe n'umwami ngo nanjye sambu si yanjye ngo nta bindi byose ubwo aradufungirana ijambo ryo ngiye ngo ibyemezo by'umwami se twabivane twe ubundi ba papa bose bafite ibyemezo by'abami cyangwa n'amandi bose batuye mu Rwanda ibaza rero ayo majeri bagudushiraho tuzaga kudufungirana nko kutwikira ngo twe kuvuganye ngo nta uvuganye ngo byumvikane nabuze ikemezo cy'umwami se urumba bikwiye kuvuga ko mu gihugu
ibijyanye n'ubutaka byo basana babihebye ariko kandi nibumva ikintu batishyurwa ibikorwa byari biburiho birimo n'amashyamba
haje nibozo b'intara amazi bibazo agiye kubabwira ngo yari yaje mu nama hepanga bibazo mujyana muri ministeri byose naje kubikemura wo ndasubiza yumve natumva rurije yaba ngo masamuna ya leta mwari mwahiga bijereta ari yakanguka none ukanguse nayabo nimutureza amashyamba yacu twateyemo mufate ubutaka bwanyu bwa leta nyi reka dabyo birahemba nuko tumeze kwaheze mu gihe
twebwe icyazo twagize rero twaranabyemeye ariko twebwe dushaka ingurane y'amashyamba yacu barandaga barayirandye ariko nta ngurane bagomba kuyatangira baranze rwose nani umunsi ariko turacyagikurikiye kuko bamwe barishyuwe ahantu hari haragenewe amashyamba bo barishyuwe ariko ahagenewe icyayi twebwe twatahiye aho ngaho
uku kwamburwa ubutaka abaturage bavuga ko kwabateye igihombo kinini
iyo wagiye gushora umushinga ugahinga amashyamba hari amafaranga ushora iyo uhombye rero uhura n'ikibazo cy'ubukene wumva ngo nino mu karere ka Karambi dukunda gukena nibyo bikorwa byose bagenda bangiza ntibatwikire
n'ubukene nyine no rise nyine ko twari dufite ibikorwa byacu bakabidukuraho n'Imana tume duhinge imirima yacu nyine ibyayi nk'abandi ntibaduhe n'amafaranga
icyakora ubutegetsi bukomeza kwemeza ko abo bari barigabije ibitari ibyabo ahubwo nibyo bemerewe byo gusarura imyaka yari yeze ari nk'imbabazi za leta Bwana Kamari Aime Fabie ayobora akarere ka Nyamasheke.
Ugiye ukajya mu butaka bw'umuntu butari ubwawe ukabuteramo amashyamba ugamije kubwiyitirira ubundi wakagombye kumuhagendewe ku mategeko bakagombye kubihomba byose ugasubiza ubutaka uko bwakagombye kumera ariko kubera yuko ari umuturage mu buryo bwo kumufasha no kumworohera bemerewe gukuraho amashyamba bateye ku butaka bwa leta ubutaka bugasubira mu maboko ya leta
abajije uko abo baturage baba barigabije ubutaka mu gihe aho batuye hamye hari ubuyobozi n'impamvu byarindiriye umwaka w'2011 ngo babwamburwe uyu muyobozi yasubije muri aya magambo
nyuma ya jenoside murabona yuko ubuyobozi bwari butarahama ubuyobozi bw'akagari ubuyobozi bw'imirenge ndetse n'ubuyobozi bw'akarere abantu bataramenya n'ibyangombwa by'ubutaka aho biva n'aho bigera ariko nyuma yaho bimenyekaniye ntabwo umuntu yatwara umutungo rusange ngo awugiriwe ku giti cye kandi ibimenyetso byamaze kuboneka icyo twakoze rero ni ukugabagaruza umutungo wa leta
aho ubuyobozi bw'akarere buhagaze ni uko waba afite icyangombwa cy'uko yakebewe n'umwami yakigaragaza hanyuma agahabwa ingurane y'ubutaka bwe bwateweho icyayi ubuyobozi bw'ibanze ku rwego rw'umurenge bwatubwiye ko hari abagera kuri 11 baba baragaragaje ibyo byangombwa icyakora nabo ntibarabona ingurane imyaka ibaye 8 Themistocle Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Urakoze Themistocle kuri iyo nkuru Urwego rucungera itangazamakuru mu Burundi Sense rwatangaje kuri uyu wa gatanu ko abanyagihugu bagiye kuzaba baraterera mu gikorwa c'ugo rwego Nesto Banki umukunzi arurongoye yatanze umurongo wa telefone ukoresha urubuga rwa WhatsApp kugira bazoze barashikiriza ivyo baneguye vyonyene Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Desire Hatungimana arabitubwira
Umurongo wa telefone ofisi nimero 79 77 77 niwo watanzwe n'urwego sense kugira abanyagihugu bashobore kuza barashikiriza utunenge batoye mu makuru n'ibiganiro bashikirizwa n'amaradiyo n'imbonesha kure Nestor Bankumukunza arongoye sense avuga ko ari mu ntumbero yo gukebura ibimenyesha makuru amazi atararenga inkombe
mu gutangura ico gikorwa kiraba amaradiyo n'amateleviziyo tukifuza ko ivyoshikirizwa vyoba bifatiye kuvyo mubona bitagenda neza gusa ivyo vyiyumviro vyoshikirizwa mu majambo make ariko atomoye mu ntumbero yo gufasha ibinyamakuru gukora bikurikije amategeko n'ubuhinga bugenga umwuga wo kumenyesha amakuru
Nubwo urwego sense rusanzwe rusuzuma amakuru atangwa ku munsi uyu arurongoye avuga ko abanyagihugu bafise interano nini nubwo atamategeko bazi kumwuga wo kumenyesha makuru
izo message zozakira abene gihugu baravyumviriza nk'abantu baronswa makuru mugabo habijanye n'amategeko n'ibindi kumbure bubo ntibasanzwe bafitiye ubushobozi bwinshi ariko iyo ikiganiro canke inkuru imeze nabi burya abayishikirizwa nabo barumva ko ivyo bintu bidatomoye tuzovyakira tuvyige tuvyihweze cyane cyane ko hari n'amaradiyo gushika bakorera hagati mu gihugu udashobora kumviriza duhere ngaha n'ibyo bidoda gufasha kumenya ingene biriko biragenda hejye no hino mu gihugu tuzoheza cyo turaba ubwo butumwa bwa birimo cyo turako isifatiro hanyuma nafatwe ingingo yo kugarurira hafi
nayo kubibaza ko hoba harimwo intumbero yo kwakubwigenga abamenyesha makuru Nestore Bankumukunzi arongoye urwego sense avyamirira kure kubwiwe asigura ko ari mu ntumbero yo gutsimbataza ubwo bwigenge biciye mu gukurikiza amategeko
urakoze deze hatumwe imana kuri iyo nkuru tubibutse ko turi no kuri site yacu internet niwe zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook niho turi mu rongo wa Facebook wacu ni VOA radio yacu reka duhere rero kuri wa mwanya wo guha abanywanyi bijwi rya Amerika akanya ko gutasha inshuti n'abagenzi
You're the baddest. Everything you did to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, flex. Baby, dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Find in Miami. Chani Mombasa, Vane Mombasa, Tutahi Chikari, Mama yo. When you turn around and you turn me on, girl, the way you whine and charm my roll. Don't you hurt your mate. You over when you're down. When you leave me alone, you're stuck in my head. Take it to my jacuzzi. Give it to you till you lose it. You're my holly, holly, babe. Tell me when you're ready. At the top, aye. On the floor, aye. Chikari, mama yo. When you turn around, you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll. When you turn around, you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll. On the floor, to the left, to the right.
The top uyu ni Medi rero imirongo ya telefone iruguriye nkuko twababwiye duhere ku munywanyi w'ijwi rya Amerika yitwa Leonce amahoro neza Leonce wifuza kwitasha kutasha nde
mfuza kutasha onse banje ari Tanzania Dar es Salaam aba nifuza no gutasha umugenzi wanje ari Zambia ari Kirusaka aba nifuza no gutasha papa na mama bari Muranza
Papa na mama Leon papa na mama bitwa bande biyumve
Alphonsine na Felix
bandanya
nabantahije na mukuru wanje twa Renova abangaha mu gitagara cha Bujumbura aho bita mu Kamenge n'umufasha wiwe nabantahije n'umugenzi Jean Claude ava mu Kanyosha nkaba ntahije na onkel wanjye ari Tanzania Dar es Salaam nkaba ntahije n'abagenzi bose twiganye
none galewanse
kuranye banza
ego mu majambo make tuko turasozera kuko nabandi bararindire ku murongo wa weekend uyiteguriye gute
weekend nga mu gitagara cya Bujumbura ndayiteguriye neza ni bo bino bintu meze neza ni meze
araza kuzoja ku kayi ku kiyaga
sa
uzogerageza kuja ku kiyaga Tanganyika
ego ni kuri praje rakosa bintu none ndakuja kesh
ni byiza cyane komera ubwire ibihe byiza
ego me na murako cy'umani baheta je
twese Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC turi muri wa mwanya wo gutasha inshuti n'abagenzi mu bifuriza ibihe byiza turabandanya ku mirongo ya telefone turi kutwakira abakunzi b'Ijwi rya Amerika nimero ni 1-202-4-4-1-9-9-3-1 murashobora kutwandikira kuri urubuga rwacu rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu ndabona ku murongo wa Facebook wacu abanywanyi ni benshi hariho Elias ndukumwe nayo Kibati ati ndabakunda cyane Ijwi rya Amerika Elias nimero yawe ntiyaciyemo nubwo wari wayiduhaye ku murongo wa Facebook ku rubuga rwa Facebook ni benshi hari uwitwa Muhamwimana Vianney ati yitwa Vianney nawe nyene arifuza gutasha turagutasha na numero waduhaye ariko nawe turakuramukije kuri Facebook muri benshi turababona Radio Ijwi rya Amerika tubandanya twakira ku mirongo ya telefone reka twakire uwitwa Jimmy Patrick amahoro neza Jimmy
na mahoro
urahura komeye nduga ku ijambo ni bande wipfuriza weekend nziza inshuti n'abagenzi
ego ifite weekend nziza umubyeyi wanje njene nibizi ifite weekend nziza abo tuvukana weekend nziza abarundi bose baba mu Burundi baba mu mahanga bose bani baheza kibe
none Jimmy
weekend nziza mwebwe
mai muro urakoze cyane Jimmy none uherereye kugira ngo bakumenye abo uhejeje gutasha
bo je merereye muri commune Ntahangwa muri gusenya Kamenge mirango ya kabiri ibara rya 14
Jimmy mu Kamenge ni byiza cyane urakoze natwe kutwifuriza weekend nziza nawe uryohegwe urananirwe mu bawe
Murakoze cyane
mama. Ego, urakoze cyane. Radio Ijwi Amerika. Radijwi rya Amerika bamwe muri mwebwe bakunze bijwi rya Amerika mirongo yanyu ntirikiracamwo turumva ko bashobora ko hari mu kibazo cikirere ariko ndabona kuri Facebook Damas Nkishimana ripfuza gutasha inshuti n'abagenzi ndabona Leonard Niragira ndabona Atuba nawe nyene yipfuje gutasha ku murongo wa telefone Ndikumana Fifi Fulgence rifuza gutasha inshuti n'abagenzi Richard Siniremera mu Burundi turakubona kuri Facebook tugufurije weekend nziza David King hatungimana nawe rifuza gutasha inshuti n'abagenzi weekend nziza Anastase Witumba munywanyi wacu kuri Facebook Jérôme Niyonkuru turakubona Hope Justin Sibomana ku murongo wa Facebook nako turakubona wifuje gutasha inshuti n'abagenzi Radio Ijwi rya Amerika Bahizi Richard nawe turakubona Bahizi Richard mu Burundi nawe nyine yifuje gutasha inshuti n'abagenzi Désiré Niyonsaba muri benshi cyane gose Désiré Niyonsaba turakubona turabashimiye mu mese rero mwakurikiye ibiganiro byacu n'amakuru yacu namwe mwatahije mwanditse ku rubuga rwacu rwa Facebook ahani naho duheraje ibiganiro n'amakuru mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mubandanye mwumviriza radio mukunda Ijwi rya Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
abakomeje kutwumva mu masagonda make saa 12 ziraba zigeze aho muri bwumve ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri saa